Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize amakuru yacu uno mugoroba: umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo ku mugabane wa Afrika, hazogendera ibihugu bine mu by'uwo mugabane wa Afrika uno munsi yahereye mi Côte d'Ivoire na Cap Vert.
Prime Minister, you said something very powerful that I just want to repeat, and that is that you're true.
Muri make Anthony Blinken yariko abwira umushikiranganji wa mbere wa Cap Vert ko yemeranya nawe ko isoko nyakuri y'ubutunzi ari amahoro, umutekano na demokarasi.
Benefit of Cabo Verdeans but also Americans.
Igisirikare cha Tanzania gisaba ko impunzi z'abarundi n'abandi bakirondera ubuhungiro muri ico gihugu batahukanwa ku ngufu. Kamerun yatanguye gucandaga ingwara ya malaria, ibi biseguye ko ico gihugu kibaye icambere ku isi gitanze incanco za malaria ku bana. Hagataho hari ingaruka ingingo ya Afrika yo kwitwarira Israel yagiriza ihonyabwoko kwa nye Palestina ishora gutera. Mu mpera zano makuru twabatumiriye umusesanguzi azagerageza kwishura kuri iki kibazo n'utundi. Sangwe ikaze rero mu idoni do yano makuru mugiye gushikirizwa na Diane Ninazwe ndi muri studio ya gatanu. Nongere ndabahe mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Afrika, urugendo rwe rw'iminsi ine yaruhereye muri Cape Vert na Côte d'Ivoire. Thomas Kamilindi aratubwira ivyavugiwe muri urwo rugendo rwiwe.
Muri Cap Vert, Blinken yagiranye inama na Minisitiri w'Intebe Correia e Silva, baganira ku kamaro k'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu guteza imbere umutekano n'ubukungu mu kigobe cya Atlantika muri Afurika y'Uburengerazuba no ku isi muri rusange.
Minisitiri w'Intebe, mwavuze ikintu gikomeye cyane nanjye nshaka gusubiramo. Icyo kintu nuko ari ukuri ko isoko nyakuri y'ubukungu, ubukire, ari amahoro, umutekano, umudendezo na demokarasi Cap Vert ifite. Turashaka rero gutiza umurindi izo ngufu mu nyungu z'abanya Cap Vert n'abanyamerika ndetse mu by'ukuri n'isi yose.
Blinken yasuye kandi icyambu cya Praia, Porto da Praia, kiri ku nyanja ya Atlantika. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagihaye inkunga y'amadolari miliyoni 150 yo kugisana, kukivugurura no kucyagura binyuze mu mugambi wayo witwa Millennium Challenge Corporation, uha imfashanyo ibihugu byujuje amahame n'inkingi bya demokarasi. Cap Vert yahoze ari koloni ya Portugal, ituwe n'abantu batarenze 500,000, ifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'umutekano wo ku butaka no mu nyanja. Avuye i Praia, Blinken yagiye i Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ubu ngubu arimo arareba umukino wa Côte d'Ivoire na Guinea Equatorial kuri Stade Alassane Ouattara mu itsinda A ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Ari kumwe na bamwe mu bategetsi ba Côte d'Ivoire barimo Vice President Yemoko Kone, Ministre w'Intebe Robert Mambe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga Leon Adom. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje intumwa muri iri rushanwa. Nyuma ya Cap Vert na Côte d'Ivoire, Ministre Blinken agomba gusura na Nigeria na Angola.
Mukanya nari ndabibabwiye mu ncamake ya no makuru no munsi kuwa mbere, Kamerun yatanguye gutanga urucanco rwa malaria, ico gihugu kibaye icambere kandi ku isi yose gitanze urucanco rwa malaria ku bana. Ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko urwo rukingo ruje nk'agakiza ku bana ibihumbi n'ibihumbi yo ku mugabane wa Afrika. Thomas Kamilindi nivyagarutse kutubwira.
Mu bantu barwara malaria ku isi buri mwaka 95% irabahitana bagapfa, barimo byibura abana 500,000 baba batarengeje imyaka 5 y'ubukure muri Afrika honyine gusa. OMS imaze imyaka 40 ishakisha urukingo rw'abana. Hashize imyaka 2 ihaye umugisha urwo yise RTSS rukorwa na societe GlaxoSmithKline GSK yo mu Bwongereza. Rwari rumaze igihe rugeragezwa muri Cameroon, Ghana na Kenya. None Cameroon ifashe ya mbere kurutanga ku buryo busanzwe buri munsi bitari igeragezwa. Ruzagera no mu bindi bihugu 19 muri uyu mwaka, ku buryo umwaka utaha w'ibihumbi 2025 uzarangira abana babyo barenga miliyoni 6.5 bamaze kurubona. Kugira ngo rukore neza, buri mwana agomba gufata doze 3. Ntibikuraho ariko kandi kwirinda malaria mu bundi buryo busanzwe nko gukoresha inzitiramibu iteyemo umuti. Kubera ko urukingo RTSS rutihagije, OMS irimo irakorana na kaminuza Oxford yo mu Bwongereza ku rundi rwa kabiri rwitwa R21 rurimo ruragerageragezwa mu bihugu nka Ghana na Burkina Faso, rushobora kuzatangira gukoreshwa mu kwezi kwa gatanu cyangwa ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Uretse urukingo rw'abana, mu mwaka ushize OMS yemereye urukingo rwa malaria rwa mbere na mbere rw'abantu bakuru mu bihugu 12 bya Afurika.
Thomas Kamirindi, urakoze ucokorerwa mu ngata na mugenzi wacu Oriane Itangishaka, atwibutse ingene ivyo irahira rya President Felix Tshisekedi muri manda yiwe ya kabiri vyabaye ku munsi wa gatandatu.
Ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru Kinshasa ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Ugo rubanza rwahaye Perezida Tshisekedi uburenganzira bwo kuyobora igihugu mu kiringo kigira kabiri cy'imyaka 5. Ivyo bibaye inyuma y'amatora yaranzwe n'impari zashikirijwe n'abahiganywe n'umukuru w'igihugu. Baratangaje ko batemeye ivyavuye mu matora yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 kubera yarimwo utunenge, kandi bakavuga ko atatunganijwe ku mugaragaro. Perezida Tshisekedi yiyamamaje ashikiriza cyane ivyo yaranguye mu kiringo ciwe ca mbere. Muri vyo harimo kuronsa imiti abanyagihugu ku buntu. Yiyamamaje kandi asaba ikiringo cya kabiri kugira atsimbataze iryo terambere yazanye. Yamara batavuga rumwe nawe ntibemera ayo makuru yuko hariho iterambere. Itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko abantu imiliyoni 40 biyandikishije kwitabira amatora yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Muri ayo matora harimo ay'abashingamateka n'abajenama b'intara.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Amwumvise nandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook hamwe na X adio yaho zari Twitter ni VOA radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye havuga ko ari ngombwa kurwaruka rw'abanyarwanda rwibohora. Ivyo Perezida Ndayishimiye yabivuga Kinshasa ejo ku munsi wa Mungu mu nama yakoranye n'urwaruka rw'abanyekongo bagera ku 500. Iyo nama yayiremesheje nk'imboneza y'ubumwe bwa Afrika mu gisata c'urwaruka, amahoro n'umutekano. Umenyesha makuru Pierre Claver Nyunguru afite ibindi kuri ino nkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umunwa mu gusubira kwagiriza Rwanda kwa rwo mwanzi wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Congo, yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu ciwe gihana n'u Rwanda. Kuri we nico tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi iyo gishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa Mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda. Ati twarugaye imipaka kuko twabonye ko batubeshe, kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya. Ibiro bikuru by'umuharire detabara biri mu Rwanda. Nivyo ubwo butegetsi butwemerera ni ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha.
Aussi faire pression
aho tugeze rero tubwiriza kubananya urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko no rwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nk'intumwa yawo mu gisata c'urwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kugwanya uwo mwansi.
Si nous avons notre voisin qui nous agresse qui
atyo dufise umubanye mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye dukorere hamwe natwe kugira ngo tugwanye uwo mwansi. Ariko ica mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda hanyuma abandi tuzoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri ugo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo nyifato y'uwo mwansi wacu ari wo Rwanda nibaza ko abanyarwanda atari wo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cya Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda naho leta ataco irayavuga ko ubuserukira Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Yagize ati ntibyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afrika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afrika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri ico kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame me yuwo muryango. Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Kongo. Ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe Le Martyr i Kinshasa aho ibirori byo kwimika Perezida wa Kongo byariko biracishwa ikiriraho kuri radio na televiziyo vya leta. Abamenyesha makuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Muraba uburyo Perezida w'u Burundi ahawe icubahiro hano muri Stade des Martyrs. Tumaze igihe tubivuga, Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane. Muraba uburyo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Perezida w'u Rwanda ntiyari yagiye muri ivyo birori. Ibirori biheze, Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura, igice cyise abazungu Robert Seninga cagirizwa n'amaraporo menshi ya ONU kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu, inyuma y'amajambo ya Perezida Ndayishimiye, uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Kongo. Ibiro vy'umukuru igihugu cy'u Burundi byanditse ko Perezida Ndayishimiye yari yagiye gukeza Perezida Tshisekedi. Pierre Clavini Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Igisata c'impunzi ubu naho igisirikare ca Tanzania gihamagarira leta yacu gutahukana impunzi z'abarundi n'abakirondera ubuhungiro bose ku nguvu. Ni mu gihe bamwe muri bo bagizwa kudurumbanya umutekano no kurondera akazi n'ubwenegihugu mu gihugu ca Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Bamwe mu mpunzi barabihakana. Muravyumva mu nkuru ya James Jovin hari muri Tanzania.
Ni mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Tanzania, Generali Jacob John Mukunda, n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare, yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kuri uyu wa mbere. Perezida w'igihugu cya Tanzania, umutegarugori Samia Suluhu Hassan, niwe yari umusitsi w'iteka muri iyo nama. Yari ishigikiye kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu, ubutungane mu mbibe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya Tanzania n'ibijyanye n'akazi ko gucungira umutekano w'ibindi bihugu rusange. Generali Mukunda muri iyo nama yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa akazi muri leta ya Tanzania mu mpisho. Ari nayo mpamvu gisirikare gihamagarira leta gutahukana impunzi zose byanse bikunze.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama
mubyiyumviro vyacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya Tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko. Dukeneye kubona leta ikora amatohoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo.
Sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali.
Yashimangia ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 leta ya Tanzania yakiriye abashakisha ubuhungiro muri rusange bagera ku bihumbi 138 bavuye mu bihugu bibanyi by'u Burundi, Congo no mu Rwanda. Gusa mu matohoza leta ya Tanzania yasanze benshi muri bo bakwiye gusubizwa mu bihugu byabo mu gihe biboneka ko baza kwishakira aho rutahandi no guhungabanya umutekano mu gihugu.
Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe 1 Januari 2023
nyakubahwa umukuru w'igihugu, guhera mu kwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa 12 umwaka ushize, abagishakisha ubuhungiro hafi ibihumbi 138 twarabakiriye mu gihugu cya Tanzania. Benshi muri bo baje bava mu bihugu by'u Burundi, Congo no mu Rwanda. Mu matohoza ya mbere twasanze benshi baza gushakisha ubuzima kubera igihugu cya Tanzania gitunze kurusha iwa abo. Kubwiye mpamvu twasanze badakwiye kuronswa ubuhungiro
zinawakosesha sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi.
Perezida wa Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan muri iyo nama yavuze ko leta yakiriye ibyumviro n'impanuro by'igisirikare kandi bagiye kubikorerako. Yashimangiye ko mu gihe haseri isa nk'itagifise intege zo gutahukana impunzi ku bwinshi, leta ya Tanzania igiye kuzoganira n'u Burundi barabire hamwe uburyo bushasha kandi butomoye bwo gutahukana impunzi z'Abarundi.
Mchakato wa kuchambua wakimbizi hasa kutoka Burundi na DRC na kwengineko na kuona jinsi ya kuwarudisha.
Igikorwa cyo gusobanura impunzi cyane cyane abahunze bava mu bihugu by'u Burundi na Congo n'ahandi hose no kuraba uburyo bwo kubatahukana, twarakoze aka kazi mu myaka hafi 5 dufatanije nase. Ariko ukuri nyako iryo shyirahamwe biboneka ko atantege rigifise muri iyi minsi. Ukuntu bahoze batahukana impunzi ku muvuduko munini siko bikiri. Kubwiyo mpamvu twakiriye ibyiyumviro by'igisirikare cyacu kandi tuzovugana mu bya politike n'ababanyi bacu igihugu cy'u Burundi kugira turabe inzira nziza zo gukomeza dutahukana impunzi.
Mengi ushauri nimeshauchukua, tunakwenda kufanyia kazi kuhakiki tena wakimbizi walioko nchini kwetu na kuangalia njia bora za kuweza kuwarudisha nyumbani.
Mu mwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yashatse gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu yitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, naho benshi mu mpunzi basanga icyatumye bahunga kitarakemurwa. Gusa uwo mugambi ntiwagiye mu ngiro, naho ibihano no kubarabuzwa byagiye biriyongera mu ntumbero yo guhimiriza impunzi zitaye ku bwinshi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Afrika y'Epfo iherutse kwagiriza Israel ibyaha bya genocide kwa nye Palestina mu ntambara iriko iragwana na Hamas muri Gaza. Ibyagirije n'ikirego byatanzwe muri sentare mpuzamakungu y'ubutabera aribwo butungane bya ONU rujinje gutorera umuti amatati hagati y'ibihugu n'urubanza rwaburanishijwe mu ntangiriro z'uku kwezi ku cicaro cy'iyo sentare irahe muri Hollande. Ingingo ya sentare izofatwa ryari, ingaruka y'ingingo izofata ni yahe, ingaruka yoyo y'ikirego ni yahe, ibyo n'ibindi mugenzi wacu Dirwema yabiganiriye ko na Mwine Frank, ni umuhinga mu mategeko mpuzamakungu yakurikiranye uru rubanza.
Afrika y'Epfo isa nkaho ari ihagarariye abapalestina muri uru rubanza kuko ari yatanze ikirego. Ngira ngo n'impamvu Afrika y'Epfo yatanze ikirego kuko abapalestina ntabwo ari igihugu kandi urukiko rushinzwe ubukemura makimbirane hagati y'ibihugu n'ibihugu. Mu kurega rero yo South Africa cyangwa Afrika y'Epfo irega Israel ikivuga ko irimo gukora genocide. Israel yo ikavuga ko Afrika y'Epfo ahubwo ikabya, mu magambo yayo ikavuga ko ahubwo ariyo victime kuko mu byukuri yaritabaraga, aricyo bita right of self defense, mu kwitabara, kandi koko mu mategeko mpuzamahanga kwitabara biremewe. Afrika y'Epfo ikavuga ko ahubwo ko habaho guhagarika intambara. Urabona irarega ibirego bibiri, iravuga ati habeho guhagarika intambara kugira ngo batongera gukomeza gukora ibyo bita genocide, ikanariga ko hari na genocide. Ibyo rero ni ibintu bibiri Israel iri gukurana na
ukurikije imyiregurire y'impande zombi. Wowe nk'umunyamategeko urabona uruhande umuntu yavuga ko rufite ibimenyetso simusiga ari uruhe? Urabona imikirize y'uru rubanza izagana he?
Edi uribuka ko n'Uburusiya bwararezwe baburega kubera ko bavuga ko buri muri Ukraine, ariko iyo urebye bategetse ko Uburusiya buva muri Ukraine ariko ntago babikoze. Ni ukuvuga ko ibi bihugu byarutura bifite imbaraga. Israel wenda ntabwo twashyira muri iyo kategori, ariko irashyigikiwe n'igihugu gikomeye cyane ariyo Amerika, n'abanyaburayi hafi ya bose bagishyigikiye Israel. Ariko iyo unarebye ukanareba ko Hamas igifite abantu ifite nk'ingwate, wanareba uko batangije iyi ntambara, wanareba ko ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, ni ikintu kigikomeye cyane ko ubona urwo rubanza ushobora kuvuga ko Israel itarimo kwitabara. Nubwo wenda bavuga ko ikoresheje ingufu zidasanzwe zo bita disproportionate force, ariko imbaraga zirenze umurenge zirenze izo bagombye gukoresha. Iryo rya ni ijambo mu mategeko rigomba gusobanurwa kugira ngo birebe ko wenda ko iryo jambo Israel yo idefanda mu mategeko iremewe imbaraga yakoresheje ari izo ngizo. Ariko iyo unarebye kugira ngo uzabone ikirego barega cya genocide, ni ikigambo ni ijambo rikomeye cyane mu mategeko, kuko ingingo ya kabiri y'amasezerano avuga ko hatazabaho genocide no kuyikumira. Usanga iryo jambo uko barisobanura kwica abantu b'ubwoko mu ngingo ya kabiri, uko bavuga kwica abantu b'ubwoko cyangwa igice cyangwa abantu bose cyangwa gufata abantu kabageze, usanga Israel ivuga ko icyo gihe uwo ntabwo iragera kuri icyo kintu, kuko ntabwo inafite ubwo bushake bita special intent. Icyo ni ikibazo rero abacamanza bagomba kureba, ese koko Israel irakoresha ubushake bwo kumara abo bantu cyangwa iritabara?
Hanyuma umuntu akaba yakwibaza ese bizafata igihe kingana iki kugira ngo uru rukiko rufate umwanzuro?
Yaba bikurikirana bavuga ko bishobora kuzafata hafi n'imyaka ine cyangwa itatu cyangwa n'itanu, ariko nk'uko tuvuze gufata umwanzuro yo kureba cya kirego mu mizi. Ariko rero hakaba na cya kindi Afurika y'Epfo isaba yuko hawe cyo bita immediate relief, ni ukuvuga ko kugira ikintu icyo provisional cyangwa agateganyo ko guhagarika intambara kugira ngo ibingibi byo bita genocide bidakomeza.
Hari n'iki kibazo kirimo kuvugwa muri iyi minsi cy'uko Israel itarimo gushaka kwemera ko Palestina yagirwa leta.
Impamvu ni iyihe? Ni n'ubwoba bafite, baravuga bati twavuye muri Gaza mu miryango n'ibihumbi na gatanu, ubwo bavaga muri Gaza, umugabo witaga Ariel Sharon ni wavuze ati iki gihugu ni muri 1977 ni igihatu wafashe iki gice cya Gaza, ariko kuba nemeye gufata abantu nk'abimura abimukira bose nk'abatwara nk'anasenya ibikorwa bafite remezo nk'abatwara nk'agace nk'avuga nk'agaha abanyagaza, none nibo bashingira bubakamo batanuzi kugira ngo babitere. West Bank nayo nuko, ugasanga hanini cyane rero kugira ngo nuzasimbura Netanyahu bizagorana.
Ijwi ry'Amerika, amakuru y'imikino. Ubu naho makuru ya sport imikino y'igikombe cha Afrika cy'ibihugu irabandanya kwera muri Côte d'Ivoire kuri no wa mbere haraza gukina imikino yo mu murwi A na B murwi A kuri muri no mwanya Guinée Équatoriale iriko ikina na Côte d'Ivoire kugeza ubu Guinée iri imbere ni gitsindo kimwe ku busa undi mukino wo mu murwi uza guhuza Nigeria na Guinée-Bissau ni nyuma y'igice cha mbere cy'umukino Nigeria iri imbere nigi tsindo kimwe gusa ku busa yindi mikino irindiwe ku mugoroba niyo mu murwi B Cape Verde iza guhuza Misiri hanyuma Ghana ihure na Mozambique umenyesha makuru Annette Mugabo haratubwira uko aya makipe ahagaze.
Uyu munsi mu gihugu cya Côte d'Ivoire hateganyijwe imikino yo mu itsinda rya kabiri ari nayo mikino igena amakipe akomeza andagasezererwa mu gikombe cya Afrika uyu mwaka. Cape Verde yerekanye nk'imwe mu makipe meza irakira Misiri ifite ibikombe birindwi bya Afrika na kapiteni wayo Mosara umaze gukina igikombe cya Afrika inshuro indwi. Mosara utarashoboye kurangiza umukino wa kabiri Misiri yanganyijemo na Ghana ibitego bibiri kuri bibiri kubera ikibazo cy'imvune yatangaje ko biteguye kandi intego yabo ari ugutsinda uyu mukino agaruka no kukuba batwa kwa igikombe cya Afrika.
Mbere ya byose nishimiye kuba ndi hano sindakira neza ariko ikinyenzi nshaka kuvugaho muri aka kanya ni umukino twiteguye. Dufite ikipe nziza n'abakinnyi beza, icyo dusabwa no guhangana. Dufite ikipe nziza niba ntibeshye, dufite abakinnyi 20 muri 27 bakina imbere mu gihugu. Rero turasabwa gukina umukino wacu mu bwitange n'ubushishozi kandi dufite icyizere ko tuzatsinda uyu mukino. Buri wese azi igisobanuro cyo kwegukana igikombe cya Afrika. Buri gihe duterwa ishema no kwambara uyu mwambaro twabuze amahirwe ubushize no muri Gabon nuko byagenze. Gusa abakinnyi biteguye gutsinda irushanwa kuko bizaba bidasanzwe. Nubwo turimo kwitwara neza, gusa dufite ikipe nziza n'umutoza utangaje. Rero turasabwa kudacika intege no gukomeza kureba imbere kandi nizere ko byose bishoboka iyo ukoze neza. Turasaba gutsinda umukino umwe gusa tugakomeza. Umwaka ushize twakinnye na Maroc, Cote d'Ivoire, Cameroon, Senegal, urumva ko bitoroshye. Icyo dusabwa gusa ni ukurangiza neza imikino y'amajonjoro.
Cape Verde yaje muri iri tsinda idahabwa amahirwe, yabaye ikipe ya mbere yashoboye kubona itike y'icyiciro gikurikira cy'igikombe cya Afurika nyuma yo gutsinda Mozambique na Ghana. Gary Rodriguez ukinira Cape Verde yatangaje ko intego bafite ari ugusoza ari aba mbere mu itsinda rya kabiri baherereyemo.
Tugiye gukina n'imwe mu makipe meza muri Afurika kandi tugomba kubyubaha. Nibyo twatsinze imikino ibiri iheruka, intego ni ugutsinda imikino yose tukazamuka tugakomeza kuba ba mbere.
Umukino uhuza Cape Verde na Egypte urakinirwa kuri Felix Houphouet-Boigny. Misiri yatsindiwe ku mikino wa nyuma muri 2021 irasabwa gutsinda kugira ngo ibe yakomeza mu mikino ya kimwe cya 16. Ni ubwa mbere kandi aya makipe yombi agiye guhura. Undi mukino urahuza Ghana yagaragaje urwego rw'imikinire ruri hasi muri iri rushanwa na Mozambique. Ghana imaze gutwara igikombe cya Afurika inshuro enye, kuri ubu irasabwa gutsinda ariko igasenga kugira ngo Misiri itsindwe na Cape Verde cyangwa zinganye kugira ngo ibe yaguma hano muri Cote d'Ivoire. N'ubwa mbere Ghana igiye gukina na Mozambique, ndetse umukino uhuza aya makipe urabera kuri stade ya Ibembe. Iyi mikino uko ari ibiri yo mu itsinda rya kabiri iratangira saa mbiri z'ijoro za hano muri Cote d'Ivoire.
Ijugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, harakoze Annette Mugabo kuri ayo makuru y'imikino ahejeje kudushikiriza. Nayo rero duce dusozera ko amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mwinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banure ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mu byo murimo byose ku ijuru rya Amerika ibiganiro byacu bya cabibandanya mu ndimi zitandukanye hamba vyo ku radio murashobora no kwitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi zacu haba kuri Facebook, Instagram, Twitter, Radio X, Change, Facebook ni VOA Radio yacu. Murahasanga amakuru atandukanye.